kumugoroba kuri uyu wa kane mushikiza manza akizigenza Republika Silvestre Nyandwi yahamagaje ikiganiro n'amenyesha makuru kugira atigure ibijanye n'iryo fungwa. Yavuze ko cyatumye bahagarikwa bagatabwa mu buroko ayikegeranyo cy'inama ya bose yafite imitahe mu bitaro Kira Hospital hari muri uku kwezi. Kwa 18 uku kwezi niho urongoye izimfata kibanza urwego nshingwa ntwaro rwa Kira Hospital yaciye yitubura ubutungane yamaze kubona icyo cyegeranyo ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bivugwa n'umushikiza manza akizigenza wa Republika. Yareze yavuga ko iyo nama itigeze iba uwayikoranije nawe akaba yari mu mahanga. Mu nyuma amatohoza yakorewe muri parike ya Muha mu manuko bwa Bujumbura yerekanye ko ibyo avuga bifite ishingiro nk'uko byemezwa na Silvestre Nyandwi.
Abanyamitahe bakira bumvirijwe baramenyesheje yuko batigeze baja mu nama ko ahubwo babazaniye icegeranyo ngo bagitere ku mukono gusa kandi ko niyo nama ya bose itigeze iba. Aho rero ngo bababwira ko leta igomba ibibe imitahe yabo bafise muri Kira Hospital.
Mushikiza manza mukuru wa Republika atigeze yemera ikibazo na kimwe cy'amenyesha makuru ahitamwo kwivira hasi ahitana impapuro ahejeje gusoma itangazo yavuze ikinyegeje inyuma iyo nama kubwiwe yaremye
guhuvya no kuyovya amatohoza asanzwe ariko arakorwa muri parike ya Muha aho muganga Sahabo Christophe yararongoye ibitarokira ariko arakurikiranwa ku byaha bitandukanye yakoze mu gushinga no mu kurongora ibitarokira. Ni guhungabanya ibikorwa by'ibitarokira mu gutera igipfungu no guhubisha abakorana navyo ku burongozi bwavyo ngo babure ubiserukira.
Ata amazina avuze yatangaje ko hari abahagaritswe muri dosiye ya Kira Hospital kubera bateye umukono kuri ico cegeranyo. Muri bo yagarutse ku izina rimwe umushingwamanza Sandra Ndayizeye umukobwa uwahoze atwara Burundi President Domitien Ndayizeye. Uwaburanira muganga Christophe Sahabo yagirizwa kuba yaragize uruhara rukomeye mu by'ubutungane bwita gukora impapuro mpimbano.
Uwo mushingwamanza akaba yaragize uruhara runini mu itunganywa ry'ico cegeranyo cy'inama itabaye. Umushingwamanza Sandra Ndayizeye rero nabo bakoranye ico cegeranyo ntakurikiranwa kubera aburanira muganga Sahabo Christophe.
Umushingwamanza Sandra Ndayizeye afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura co kimwe na mutoyi wa muganga Christophe Sahabo yitwa Etienne Sahabo kuva mu ijoro ryo kuri wa gatatu. Batakaje umwidegemvyo yo kuva ku munsi wa kabiri igihe uko ari babiri bahagarikwa bajanwa kumvirizwa n'umucamanza yanse ko basubira mu ngo zabo ahitamwo kubaraza mu gasho. Meta Gustave Nyonzima buranira muganga Sahabo imbere ya za sentare mpuzamakungu avuga ko iriko biraba muri dosiye y'uwo yunganira ariho nyangwa ry'amategeko rikabije. Uko niko yabisiguriye ujya Amerika kuri telefone.
Twovuga ko muri uru rubanza n'ibi bintu biteye isoni biriko biraba binyuranywe n'amategeko bari basanzwe bafise n'ishavu ko watwara conseil d'administration nyawe yari yamaze gusaba n'amabanki yuko yokugara amakonti yose yakira ari mu Burundi. Ivyo navyo bikaba vyarakozwe ari navyo vyatumye bagira iryo shavu rirerire. Rero n'ibintu biteye agahinda biriko biri n'amategeko utungane bwabaye igikoresho.
Hagati mu kwa gatanu uyu mwaka President Ndayishimiye yavuze ko yaje kumushikiza manza nawe nyene yari gufunga muganga Sahabo. Uko niko yabitiguye mu kiganiro kiwe cya mbere yahamenyesha makuru.
Bari ba enquete prive yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta wabungana na 70%. Cyenda avuga nti tangura rero iyo mitahe muyishire hano. Bari muri processes bagasanga harimo amahinyu ameze ukucaye kuriya bacaje mu by'imanza cyo nibisanzwe.
Ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muganga Christophe Sahabo yavanywe mu ibohero rikuru rya Bujumbura aja kubohererwa mu ibohero ry'intara ya Wigi mu buseruko nk'uko amakuru yizewe ava muri iryo bohero yabwijwe rya Amerika mu kajoro ko yahageze kandi yamaze kwakirwa. Muganga Christophe Sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi mu ntango z'ukwa kane uyu mwaka. Uwo muganga w'u Burundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro by'akarorero mu gihugu vyuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu. Ivyo bitaro vyitiriwe Kira Hospital abanyamitahe bakuru n'abaturuka mu gihugu c'Ubusuwisi bikaba vyubatswe ku mamiliyari 28 y'amarundi hafi imiliyoni 14 z'amadolari y'Abanyamerika. Mu Faransa Jean David Piro yarajejwe urwego nshingwa ntwaro rw'ivyo bitaro yari ahagarikiwe umunsi umwe na Sahabo yaciye arekurwa bukeye. Ubu urwo rwego rwamutwa Charles Ndagijimana umuyobozi mukuru wa Sokabo ishirahamwe rya mbere rikuru mu Burundi ry'ukwiteganiza kazoza leta ifitemo imitahe myinshi. Uwo mugabo wazwi cane cane mu mwaka w'2015 igihe yatwara sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza ko ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza ata amategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bakorana bari bahunze. bakunze bavuga ko batokwemeza ko ico kiringo cyate imari kibaho bo bahaye ukuri abagwanya umugambwe Etienne de Devedede uri ku butegetsi bari baciyamirije ibyahavuye bivyara injyane zatumye abarundi barenga 1200 bicwa abagera ku 1500 barahunga igihugu nk'uko byemejwe na ONU. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.